aba barundi bahinga itomate amashu ndetse n'umuceri mu ishyamba riri Kaseke bahawe n'umwami wa grupu y'abatombwe basobanura yuko bateye ubwoba n'uko imyaka yabo bahinze ikomeje kwibwa kandi yari igeze igihe cyo gusarurwa. Kaje kujya Yohani n'umwe muri abo barimyi yo muri iyi nkambi afite umurima hitwa Kaseke.
Jewe nari umwe mu barimyi barima itomati, nari narimye itomati zanje ikaredine, ni ukuvuga ngo imetero 50x50, aho hantu hari hankose umutaru w'ibihumbi 600, ariko kugera ubu nari nzi ko ngiye gusoroma nsanga bazirayemwo bazisoromye zose, ata na rumwe bansigiye izihe zose bajanye. Ni ukuvuga ngo ubu ndimwo nditega ingene nzosigura mu bantu bari bampaye ubudeni, ngenda nkopesha imiti, ifumbere. Ni ukuvuga ngo ubu iryo deni ndimwo ndeni nteye ubwoba, ndimwo ndibaza ingene nzogishura. Tugasaba ko Leta ya Kongo yatwakiriye na hasere bo kwicara hamwe bakaraba icyokorwa kugira ngo umutekano wacu wubahirizwe n'ibyacu, na cyane cyane ko tubona yuko aha kuhakorera bigoye, ko twahora tujya ari uko turimye.
Ni Nkori Mbere Jean nawe asanzwe ahinga muri aya masamba ari Kaseke, ahinga igihingwa cy'itomati, avuga yuko ubuhinzi bwabo bwari busanzwe bubatunze mu gihe ishyirahamwe rya PAM ryatindaga kubaheza amafaranga yo kugura ibifungurwa.
Cyane cyane turagerageza kuraba ko twe kuyungunga ya kugira ngo ntitwibe, kugira ngo dutunge imiryango. Musanzwe muzi neza yuko twebwe ngaha muri siti ya Murongo dushobora kuhemba, no dushobora kuronka kada karasiyo kategekanijwe ku murefije, dushobora gukaronka rimwe mu mezi ane canke atanu, bikagenda nk'uko tudasumye. Tuca turiyumvira yuko twashobora kwiyungunga kugira ngo turabe ukuntu twotunga ya miryango dusanzwe dutunze mu kurima dusohoye amaboko. Nene aba bantu tubanye turagira ngo turasohoye amaboko, bo bagaca bagenda bagasoroma bagasangana ibibazo.
Usibye kuba imirima y'izi mpunzi iri gusarurwa n'abantu bataramenyekana, izi mpunzi kandi zihinga Kaseke mu ishyamba rya Mwami, zivuga yuko muri uyu mwaka w'2021 abantu bitwaje ibigwanisho bagiye bazinyaga ibintu birimo amafaranga n'ibikoresho by'ubuhinzi bari mu mirima.
Twariko dusoma ibijumbu n'abakozi sasa natuze umurango, twagiye kubona umuntu aje yitwaje ikigwanisho adushikiriye aratwicaza atubwiye ati muze amafaranga mufite ngaho. Nyuma yaho badutwaye ihene barayiriye kabisa, bamaze kuyirya bigaragara ko umutekano atari mwiza, kandi abandi benshi bamo amatelefone, abandi amabotine, abandi batwara imipanga. Ndetse nyuma yaho baduhaye amasaha ko tugomba kuza dutaha isaha 8 twadusubiye mu nkambi aho tuba.
Nkomenya yuko usibye imirima y'izi mpunzi iri gusahurwa, hari n'inka nazo zizi mpunzi zo muri iyi nkambi ya Murongo zasahuwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Vedasengabo ku bwa Radiyo y'Amerika, Uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo.